Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye incuti bagenzi ba radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu ruhu mwaka 2022 akanika akanya ko kubashikiriza amakuru twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres arasabwa gufata ikibazo mu ntoki cy'abitwaje ibigwanisho barungikwa mu gihugu cya Congo n'igisirikare cy'u Burundi. Umushinga mateka w'igihugu cya Congo akaba yamwandikiye atabariza abanyagihugu bariko barahitanywa n'intambara zihuza imigwi iva mu Burundi n'iyindi isanga aho ku butaka bwa Congo twabateguriye muri ano makuru. Mu gisata cy'ubutungane urubanza rw'ikibiriraho kubagirirwa kugandagura umwana w'umunyamwema ku munsi w'Imana ntirwabaye rugicibwa kuri uyu wa gatatu rukaba rwungururijwe ku wa gatanu sentare nkuru ya Cankuzo ikazomenyesha ubwo yaciye. Atagikozwe abakozi bo ku bitaro bya Clinique Prince Rwigwa Gasore barashobora guhagarika akazi bakaba basaba ko boronswa uburusho bakabona ko ababuronkejwe ari abaganga b'abahinga. Mukanya idonido ryano makuru ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru twabateguriye mu ntara cy'ibitoki aho abantu batatu bapfuye mu bucaguca bwo kuri uyu wa kane nk'igihe cy'isaha 9 baguwe ko n'umusozi. Abo bapfuye n'abantu bariko barimba inzahabu mu mpisho mu binombe vyahitwa Mikoni ni muri komine Bukinanyana mu ntara cy'ibitoki. Abajejwe intwaro bariko n'abapolisi bakaba bagerageje gukura abo bantu mu binogo kugira ngo bashobore guhambanwa iteka. Mu ntara ya Karusi naho abantu babiri baraye bitavye Imana inzu imwe irasambuka n'imirima irononekara n'imvura nyinshi irimwo urubura n'umuyaga yaguye ku muhingamo ukuri uyu wa gatatu ku mitumba ya Buhiga na Gwingoma biri muri komine Buhiga muri iyo ntara ya Karusi. Iyo nzu yaguye ikaba yahitanye umukenyezi umwe wo ku musozi Buhiga uwundi yitavye Imana akaba yari umukenyezi yatwawe n'amazi y'imvura yamusanze mu murima iwe aho yari kararima umuceri ni ku musozi wa Gwingoma. No mu ntara ya Kayanza umwana w'umukobwa w'imyaka 17 yahora yiga ku ishuri shingiro rya Kirema mu gisagara cya Kayanza yaritavye Imana inyuma y'isanganya ry'imodoka ryabaye ku muhingamo wo ku wa gatatu. Nkuko inkuru ziva ngaho micungararo byo sanganya ryabereye ngo hari mu gihe hariko haragwa akavura gake abanyeshuri bariko barataha bava ku ishuri ona haza imodoka mu bwoko bwa Yas yava ingozi iri hafi kwinjira mu gisagara cha Kayanza mu gihe yari giye gukata yaciye inyerera irata ibarabara. Muri ico gihe yaragonza abanyeshure bane uwo mwigeme akaba ariwe yaciye yitaba Imana abandi batatu barakomeretse cyane. Mukanya turabandanya namakuru twabateguriye.
Inzamba
naye naye babwiye mu ntango zano makuru inyuma y'amakuru kubijanye n'injira y'abasirikare n'imbonera kure mu gihugu cya Congo. Umushinga mateka wa Republique Democratique ya Congo yandikiye umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres amwereka ingaruka mbi ziriko zirashikira abanyagihugu mu burere buriko buraberamwo intambara. Umushinga mateka Misal Mugombegwa Claude amusaba ko yofata mu minwe ico kibazo. Josine Kazi
muri ubwo rwandiko uwo mushinga mateka avuga ko mu ntambara zabereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze gushika ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka zahuje igisirikare cy'u Burundi yifatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure mu ntambara zabahuje n'imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho abanyagihugu b'abakongomani bahohotewe ubuzima abandi baricwa n'igisirikare cy'u Burundi. Uwo mushingamateka Misare Mugomberwa Claude avuga ko abanyagihugu bagera kuri 70 bishwe, uduce 17 tubamwo abakongomani turaturigwa, bamwe mu ndongozi zo muri utwo duce baricwa n'ico gisirikare. Igisirikare cy'u Burundi ngo carahonyanze amategeko mpuzamakungu mu kwinjira kugwanira ku butaka bw'ico gihugu.
Muri urwo rwandiko nashatse kwereka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ingene Repubulika iharanira demokarasi ya Congo iriko irenga karimbi mu guhonyanga agatakazi na muntu biriko bikorwa n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari ku butaka bw'igihugu cacu. Aha hahonyanzwe agace ka 25 na 26 kavuga ko ibihugu bidashobora gukoresha ingufu ku bijanye no kurenga imbibe igihugu canke ubwigenge mu bya politike y'igihugu, n'ibyo byose biteye kubiri n'ingingo ziraba ibijanye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Aha iryo shyirahamwe ritegerezwa gufata mu minwe icyo kibazo cyisunzwe ingingo ya 39 y'iryo shyirahamwe. Ibyo turindiriye ku ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Uwo mushingamateka asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gufata mu minwe icyo kibazo hakiri kare amazi atararenga inkombe.
Kugira ibintu bigende neza nsaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukora amatohoza yigenga yokorwa n'abahinga ba ONU kugira ngo hamenyekane abakoze ayo mabi bongere bashingezwe. Aho kurikizwa ingingo ya 41 na 42 zijanye no gufatira ibihano abategetsi b'Abarundi n'izo bavyagaragaye ko bagize uruhara muri ubwo bubisha. Dusaba kandi inama nkuru ijejwe umutekano ku isi gufata ingingo zihuta ku bijanye no gutuza amabi ariko akoregwa mu turere twa Fizi na Mwenga nk'uko birekanywa mu ngingo ya 39 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Avuga ko hamwe igisirikare cy'u Burundi n'imbonerakure wo kwigarurira uduce twa Buvira, Fizi na Mwenga hasanzwe hari amakambi abiri y'impunzi z'Abarundi ari Rusenda na Murongwe zigera ku 40,000 nta wuzi ibyo shikirizo mpunzi.
Arakoze Josine Kazi, izo ngwano n'ubu zikaba zibandanya mu misozi iharaniye Ibuvira Minembwe, aho inganda n'ubu zitikira ku mpande z'abariko baragwana nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bahegereye hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu. Amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu nyene n'ubutungane, abantu batandatu bagirizwa uruhara mu bwicanyi bw'umwana w'umunyamwema muri komine ya Kigamba mu ntara ya Cankuzo bararengutse muri sentare nkuru y'intara ya Cankuzo kuri uyu wa gatatu. Bikaba bitekanijwe ko sentare izosubira kubumviriza ku wa gatanu. Tubute ko umwana w'umuhungu w'umunyamwema yakuwe muhira iwe mu kinama ku munsi w'Imana uheze aranyuruzwa, abamunyuruje baja kumwicira mu ishyamba cimeza rya Ruvubu mu ntara ya Cankuzo ku munsi w'Imana uheze. Uruhigi n'ubwicanyi bigirirwa abanyagihugu b'abanyamwema mu Burundi ngo bifitaniye isano n'ubwenge buke bujanye no kwemera ibintazi n'ubukene rusangi biri mu banyagihugu no mu gihugu. Ni insiguro itangwa na Professor Paul Nkunzimana yize ibijanye n'imibano. Kugira ngo ayo mabi ahagarare, uwo mwigisha muri za kaminuza asaba leta gushyiraho inyigisho mu banyagihugu ku bijanye n'abanyamwema hamwe no guhana muri rusangi amabi mu gihugu na cyane cyane ayajanye n'abakurikirana ibintazi. Dukurikire Paul Nkunzimana akaba yizi byerekeye imibano.
Ubwicanyi butuma abanyamwema buri mu bintu byinshi biba mu bihugu bikiri inyuma mu bintu bitari bike. Iyo mu gihugu byifashe gutyo, y'abantu bari mu bukene ntangere, y'abantu bafise mu mbuto wabo ibintu nyine bikiri inyuma, bituma haba ibintu nk'ibyo by'ubwicanyi ngubwo bwicanyi bwerekeye abanyamwema n'abandi. Umuntu wese abizi yuko umunyamwema n'umuntu nk'abandi, uretse gusa yuko aba afise iyindi ndwara ijanye nyine n'uko yavutse, iyo ndwara yifise usanga hari ukudasa n'uko abandi bantu basa. Ivyo rero bituma rero abantu kubera yuko abo banyamwema badasa n'abandi bantu kubera urukuba rwabo w'amaso mishatsi n'ibindi ibyo bituma abantu rero bemera ibintazi bituma nyene bagira imifato idasanzwe kuri abo bantu bakaba rero mu bintazi byabo biyumvira yuko umuntu adasa n'abandi bamwishe bagafata ibihimba byiwe bakaja kubidandaza yuko ashobora kuronka amahera ivyo rero kandi umuntu abizi mu Burundi ivyo bintu birahari na cane cane no nuko banabifadikanya n'abandi bantu nyene bemera ibintu ngivyo vy'intazi mu bindi bihugu nka Tanzania n'ahandi igice rero nuko ubwa mbere hoba inyigisho abarundi bose bakigishwa bakamenya icyo kubanya mwema bivako yuko ari ingwara nk'izindi kandi babafise n'amagara na make kuko ni ingwara nyene ahubwo abanyamwema batsa kubungabungwa icyo ni cya mbere iki cya kabiri nacu gikene nuko haboneka ingendo yo guhana ivyaha ivyo ari byose guhana ivyaha by'ubwicanyi ubwicanyi bwabwerekeye abanyamwema canke bwerekeye abandi abari bo bose reka kandi n'ivyaha byose byabijyeke gutuzi n'ibindi n'ibindi
uwo yari Paul Nkunzimana umwigisha muri za kaminuza yanonosoye ivyerekeye imibano tukiri muri ico gisata cy'agateka kazi na muntu amabagirirwa abakenyezi n'abigeye mu Burundi yananiranye na cyane cyane mu gisata cy'indero bivugwa n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'agateka kazi na muntu mu Burundi bakaba bivuze inyuma yaho umunyeshuri wo ku ishure shingiro Rukinga ya kane muri komine Rumonge yashurashijwe agategwa inda na Jackson niyo mwungere arongoye iryo shure umuhari inamahoro uriyamiriza ingene atanga uvu abarongoye igihugu bashira mu guhana baba bakoze ibyaha mwene ibyo ugasaba kwikangura bagatuza ako kabi kugira ngo bakingire ugwaruka kuri kira Marie Louise baricako arongoye uwo muhari
umuhari n'amahoro wifuza gutera kamo abarongozi ngo bikubita gashe ibi byashikiye uwo mwana yatewe inda yiga mu icenda n'ibyabikurikiye byose umwana akabariwe aburagizwa agakorozwa inda akirukanwa mu ishuri akaburagizwa hose no muri byose uwo murongozi atawumuhize atawumuhagaritse ngo yishure icyo yakoze na karorero kamwe muri byinshi nk'ibyo abajejwe indero ntibyari bikwiye kumuhora abajejwe intwaro ntibakica amatwi abajejwe umutekano abajejwe ubutungane abo bose bafise icyo bajejwe muri ibyo byose ntibari bakwiye gutekana baze ku ibyo bintu byabaye none baba batabimenye bikaba byamenye abarundi bose kiretse bo ntibishoboka uwo mwana rero eka n'abandi bose bakorewe amabibe nayo barakwiye kurenganurwa abarongozi b'u Burundi nibahaguruke ntihakagire ibintu nk'ibyo bisubira kuba dufise amategeko akwiye
umuhari inamahoro urasaba n'abandi barundi b'igitsina gabo guterera mu rugamba wo gutuza amabagirirwa abakenyezi n'abigeme n'ubu nyene twumvirize Marie Louise baricako arongoye umuhari inamahoro
umuhari inamahoro urateye akamo kandi abagabo n'abahungu yemwe bashinga ntahe namwe basore ibi bintu bikoregwa abigeme nibyo birabababaza bonyene ariko namwebwe nyene birabatetereza ni mwebwe nyine bitesha gaciro ko nabakobwa banyu abana banyu bashiki banyu bicigwa ubuzima bakaburagizwa kazoza kabo kakazibigwa mubona none imiryango y'igihugu bizokubakwa nande haguruka n'ukuri mudufashe turwanirize hamwe iyo nyifato isige igitutsi kuri zina murundi wese biracashoboka iryo bara ryohagarara urupfasoni iteka n'ubuntu bigasubira bikayagwa iwacu mu Burundi abana b'Abarundi bagakura bagasasagara bakabaho bataburagizwa iminsi yose
radio inzamba twasubiye guhamagara kuri telefone Innocent Nsabyimana yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba ngo birababaje kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arahamagarira abarundi bari mu buhungiro gutahuka ubwo nyene inzego zo mutekano n'imbonerakure bagaca bafata bakababuriza igufa bishikirizwa n'ishyirahamwe Rukristo ryishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ni mu gihe wahoze mu gisirikare cy'u Burundi Isaac yabamura ubusa ariko arasinzikariza ubuzima aho afungiwe muri batayo police militaire Bujumbura nyuma yaho atahuta avuye yari yarahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata cy'amategeko mu shyirahamwe ya Cat Burundi aza umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika gufata iyo dosiye mu minwe ariko barahohotera uwo munyagihugu bagashengezwa imbere y'amategeko kurikira
muri akati Burundi rero turababajwe cyane niyo nyifato aho tubona yuko abantu babandanye bafatwa bakaborezwa igufa bagapfungwa bidakurikije amategeko ibi tubona ko byamaje kuba kamenyero mu ntwaro ya CNDD-FDD naho umukuru w'igihugu nawe ari kavuga amajambo umenga ayohumuriza abanyagihugu ko agiye kubahiriza agateka kanzi na muntu ibi byashyikiye Isaac bampora ubusa n'akarorero kamwe mu bundi bwishi aho ubutegetsi bwabwitwara nk'uko ariko kuri amuru busa Isaac ko batunejerejwe nuko asubiye kuboneka ari muzima naho yahohotewe kuko benshi bafatwa nkawe bahava bagenda amazima yongo ntibasubire kuboneka ibi rero by'inyuruzwa ry'abantu bahora bikunda gukorwa n'urwego rw'iperereza abapolisi cyangwa yamigwa imbonerakure mbwa aba ko uno munsi igisirikare nacyo cabigiyemwo bimaze iminsi arico kiriko kiranyuruza abantu ku rugero runini abategetsi b'igihugu bahamagarira abantu gutaha mu gihugu cyabo kugira ngo bake igihugu mugabe ubwo nyene bakaba bahamagariye inzego z'umutekano kamere na yamigwi y'inkora barayimbonera kure kugira ngo bahagarike abantu muri abo nyene bahungutse babahohotere kambere bashobore no kubazimanganya ubuzima bwabo ni ibintu bitangaje aho umwe avuga iki ubundi agakora igihushane cyacu kandi ku bintu biba byavuye mu kanwa by'abategetsi rwego rwo hejuru kambere umukuru w'igihugu nimba haba hari ibyaha aba bantu baba barakoze kubera iki batabicisha mu nzira amategeko ategekanya bakabanza kugira ibyo kunyuruza hariho uko amategeko ategekanya gufata umuntu afite icyo yagirizwa bakagira ko amatohoza bakamushyira imbere y'ubutungane aba bantu babandanye bakora ibi byaha barageze ko bashigwa imbere y'ubutungane kugira ngo bishure ku byaha bakora aha twashaka gusaba ubutungane cyane cyane umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika ko yokurikirana mu butungane abahahoteye Isaac bampora ubusa abamuhagaritse bidaciye mu mategeko ikambere bakanamufunga n'ibihe birenze cyane ibyo amategeko ategekanye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
mu makuru ajanye n'akazi abakozi bo mu bitaro clinique Prince Louis Rwagasore baragamisha ko bashobora guhagarika akazi mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri bagize umuyobozi w'ibyo bitaro gukora nabi no guha uburusho abaganga b'abahinga ku ndwara abo bita ba specialiste mu gifaransa basaba ko botunganirizwa bose kuko atamwana n'ikinono n'inkuru tubaza Beni Axera Kane
Amakuru ava muri bamwe mu bakozi b'ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore amenyesha ko sendika y'abakozi b'ibyo bitaro bagabishije ko bazuhagarika akazi mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri bagiriza ubuyobozi bw'ibyo bitaro ko butwara nabi ibyo bitaro bakavuga ko aherutse gufata ingingo yo guha agashiruka bute abaganga b'aba specialiste umwe wese agahabwa amafaranga ari hagati y'1,500 n'1,800 mu mafaranga y'amarundi abakozi bo kuri ibyo bitaro bakavuga ko iyo ngingo bayakiriye nabi kuko ngo ari ngingo isa nije kubacanisha mwo mu gihe bariko barasaba kongera umushahara ku bakozi bose b'ibyo bitaro akagiriza umuyobozi w'ibyo bitaro muganga Bonite Habyarimana gutwaza umukazo abo arongoye radio inzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone muganga Bonite Habyarimana arongoye ibitaro clinique Prince Louis Gasore ngo atange umuco ku by'abakozi b'ibyo bitaro bamwagiriza ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Beni Axera Kana leta y'u Burundi iyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ifashe urwaruka rutere imbere ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nama yo kuri uyu wa kane yagiranye n'urwaruka gukorera utwabo mu Burundi umukuru w'igihugu akavuga ko ubukene bw'igihugu buhera ku bukene bw'umunyagihugu agahimiriza abakozi ba leta kurondera uburyo bagakora imigambi yabo batarindiriye gusa imishahara ya leta umviriza
umuntu wese ntayitwaze ngo agire ngo ni fonctionnaire ni umukozi w'igihugu uhereye gukorera igihugu none uzobaho gute kubera icyo udashobora gufata ideni uje gukora akagambi iwawe uzokora utaha erega uzokokoroka nicyo gituma abantu bakokoroka bese bajya aho gukokoroka n'ibinebwe baduhiga ngo n'abakozi ibyo iyo baba bari abakozi bakwirinze nk'imyaka 55 baba baca basaba kwitahira mugabo basaka guhembwa nicyo gituma uzokumva ko abanyepolitike baharanira ibyicaro aho bicara ntibaharanira aho bakora baharanira aho bicara ntacyo tutazokora kugira dushireho ibishoboka byose byofasha urwaruka kugira ngo rutere imbere ntitwifuza ko uburundi bwamara igihugu bikenera ego ubukene bw'igihugu buhera ku mukene w'umwenegihugu umwenegihugu adakenutse n'igihugu ntigikenuka dutegerezwa rero gutera imbere kuko imana yaduhezagije ibintu byiza byose bishoboka kugira ngo dutere imbere umutahe turawufite
kura yo majwi mukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye duciye dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye mwakoze mwese mwadukurikiranye abadufashije kuyategura mwakoze Jean Marie Ndabashinze nariko ndabashikiriza ndabifurije kuroranikwa amahoro ngahe wanyu